Eri Necmi de Amerika. Ijwi d'Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2019. Kuri mikro muri kumwe naje Fidel Niyongabo. Abanyepolitike mu Burundi ntibavuga rumwe ku ngingo ya President Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha.
Petro Nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikirimo kiri kandi azoherekeza uzo musubirira muri mu mushakiki.
Uyo ni Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ariko ubona harimo aravuga ati Imana yampaye kwibonaniye yantumye konza kurongora Burundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira.
Uyo nawe ni Frederic Bamvuga Inyumvira yahoze ari vice president w'u Burundi ubaba mu buhungiro mu Bubiligi. Umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali mu Rwanda ntiyaburanishije mu mizi urubanza umunyarwanda kazi yagirizamwe umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu Burundi umugwi CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pantekoti ry'amahektara 6 umuryango umwe wo muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Imbere kuri dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce
urakoze. Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa muri Sudani. Imirimo y'abikorera utwabo muri icyo gihugu cya Sudani hamwe n'urujya n'uruza rw'abantu mu mabarabara ku murwa mukuru Khartoum byarasubiye nk'uko byahoze kera nyuma y'aho indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiye ingingo yo guhagarika kugarariza ubutegetsi no guhagarika imyiyerekano. Abakora imyiyerekano hamwe n'akanama k'abasirikare karongoye igihugu batekanya gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije kwegurira ubutegetsi abasivile. Igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma yaho Perezida Omar al-Bashir agondorejwe akawuva ku kwezi kwa kane baremeye kurekura imbohe za politike nk'uko intumwa idasanzwe ya Ethiopia Mahmoud Dirire yabibwiye abenyeshamakuru. Leta z'Ubumwe za Amerika ku rundi ruhande yaragenye umudiplomate Donald Butt kuba intumwa yayo idasanzwe muri Sudani. Wabut rero yarigeze kuba intumwa idasanzwe muri ico gihugu nyene cha Sudani na Sudani y'umanuko kuri leta ya Obama. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ejo kwa gatatu niho yatangura bwite manda yiwe ya kabiri ku butegetsi. Mu ijambo yashikirije Buhari w'imyaka 76 yavuze ko imigambwe yose yemeye ko amatora yabaye mu itegemvyo mu mahoro kandi ko atawa kumiriwe. Ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntivuga kumwe nawe. Iryo tangura bwite rya manda yiwe ya kabiri kabaye kandi akaryo ko guhimbaza umunsi witiriwe demokarasi uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu cya Nigeria. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Gambia, Ghana, Liberia na Namibia bari bagiye kwifatanya nawe muri ibyo birori byabereye ku murwa mukuru Abuja mu gihe Venezuela na Korea ya ruguru byo byarungitse intumwa zavyo. Mu twigoro two gutera intege abarwanyi b'Abatalibani guhamvya ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan, leta y'icyo gihugu muri indwi yaratanguye kurekura imbohe zirenga 800 z'Abatalibani zafatiwe mu rugamba. Abategetsi bavuga ko iyo ngingo yafashwe bamenye neza ko abo bari bafunzwe badasubira ku rubuga rw'intambara. Bavuga kandi ko kurekura izo mbohe zose bishobora kuzofata amezi arenga abiri. John Boss ni ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan yakiriye neza utwigoro twa leta two gushyiraho icuka ciza cya politike. Mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri Abatalibani nabo barashimye iyo ngingo ariko bavuga ko 261 mu barekuwe ari abantu babo ariko abandi basigaye ngo leta yabafashe yisunze amakuru atatohojwe neza. Urunani rurongoye na Arabia Saudite rurwanya abaroberi muri Yemen rushikiriza ko rugiye gufata ingingo zikomeye. Ni nyuma y'aho abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti batereye igisasu cya misile ku kibuga c'indege hakomeretse abantu 226. Umuvugizi w'ugo runani ashikiriza ko umuhindi hamwe n'abana babiri bafise ubwenegihugu bwa Arabia Saudite bari mu bakomeretse. Yise iyo misiyo ko ari gitero c'iterabwoba ku basivile kandi ko ari icaha co mu ntambara. Umuvugizi w'abahuti avuga ko ico gisasu catewe mu kwihora kuco yise agasomborutso kabandanya ka Arabia Saudite mu gihugu ca Yemen. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Polonye barasinye hamwe itangazo ryemeza ko bagiye gukorera hamwe mu bya gisirikare. Perezida Trump ejo kwa gatatu hamwe na mugenzi we wa Polonye Andrzej Duda batangaje ko abandi basirikare ba Amerika 1000 bagiye kuzorungikwa mu gihugu cha Polonye. Perezida Duda wa Polonye yashikirije ko mu gihugu ciwe hasanzweyo abasirikare b'Abanyamerika 4,500 bama bakabukanya buri mwaka n'abandi, ariko ugo rwandiko bateye ko imikono ngo ni inzira yo kongereza abandi basirikare, ariko abo bategetse ko ari babiri baririnze gutangaza ko abo basirikare ba Amerika bazoguma muri Polonye ubutakigaruka mu gutinya ko vyohava birakaza igihugu cy'u Burusiya. Muri Afrika kandi abategetsi mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'abanya Canada babiri banyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Ghana batabawe. Ubushikiranganji bujejwe gutangaza makuru bw'igihugu cya Ghana butangaza ko igikorwa cy'uku batabara cyahejwe mu masaha ya kare yeje kuwa gatatu mu ntara ya Ashanti mu manuko bwo hagati muri ico gihugu.
Urakoze Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereka i Burundi, aho mu Burundi icivugo c'igihugu ubumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa Imana umwami u Burundi. Abanyepolitike bamwe bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa Perezida Petero Nkurunziza ukwigumiza ku butegetsi. Yamari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yasubiye kwemerera Ijwi rya Amerika ko Perezida Nkurunziza atazokwitoza. Inkuru ya mgenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ubahatari hake mugihugu harimo no kuntatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo cyo Burundi cyo kuva kuri Republika ya mbere ari cyo bumwe bikorwa majambere kiko gisubirizwa Imana umwami mu Burundi. Iki civugo gishasha ni cyo ku ngoma ya cami. Bamwe banye politike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoza ari cegera cyo mukuru w'igihugu babona muri iki civugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi. Atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana.
Inzira ya mbere niyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba bwoba. Ivyo si bintu byo kubesha uganire n'umurundi wari we wese ari mu gihugu. Urabona ko ubwoba ari ikintu cambiye kiko kirakoreshwa na Nkurunziza kugira ashore kuguma ku butegetsi. Ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka. Intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi. Ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba canke basaba bamusaba kugira abashore kuronka ikirirenze. Inzira igira gatatu kandi ari nayihambaye ni bijanye n'ivy'Imana. Yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana ngo ihaye ikibanza cya mbere. Gushira Imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana nimuve muri iki gihugu. Kandi mu gihugu ntiyabagusa bemera, ntushobora guhatira abantu kwemera ibyo wemera wewe. Mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu, ariko ubu narimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yamenye konza kurongora Burundi. Kandi uko ndaburongora kwa za kwimbarira ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana. Bimaze kuvangana burya rero igihe kibagiye gutabagara
mwagitabagaza icegera cha mbere cha Perezida Nkurunziza asanga shebuje atarimwo. Gaston Sindimwo yabwije urya Amerika mu kiganiro cihariye.
Jewe Sindimwo amasendetted umukuru w'igihugu ni mugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi n'umugenzi kenshi nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo. kuko kandi amaze kubemera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikirimo kiri kandi azoherekeza uzo musubirira n'uri mushakiye amesha makuru mushaka muzana atabishaka mugafondi ibi mugafondi ibi mugamama wanje umugore mugabutana n'abazozana n'abakazana n'abuzukuru umukuru yigira ibabwiye ijambo umukuru yavuze ntarivuga ata agiweje ntarivuga atarigenduje atarabye ibi nibi nibi umukuru y'igihugu avuze biba ari itegeko mu gihugu
iryo tegeko ntirinyura ashaka nditeje arongoye umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi afatira kukundi bwizwa nshingiro rishasha ryatuburusha abaho za bakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ikava kuri itanikaja kundwe
arabashije gati mu byinyo mbere harimo namakungu bakavuga ati ko nkuru zatazo kwitoza naho nyine ntawuzi ko atazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingena ahe ibyo kuri twashingiro hehe kugira ngo barihindurira abandi naho nkuru zayo yogenda nitagira abantu rero bihenda na gatonya
bamvuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangiza turore ivyumviro vyiwe
nacyo gituma kura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu bashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze ntaterambere ishoboka n'amajambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ibyo by'ubumwe ibyo by'ibikorwa ibyo by'amajambere yimikije ibyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore gutwicara ko atacamira nacyo gituma rero mwe nizo nyifato ari nyifato zo kwiya miriza kuko zizogeza Burundi habi warondera kuba umwami kandi je wundi yaravuze neza ati burya a mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi sangira igicu
ayo majambo president Nkurunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane c'umugambwe CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ku mugwa mukuru igitega
ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkuba zibindi sangira igicu nije ko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha niko ndababwira subira mu muntu ntango
uhoraho abarira Nkurunziza
yego
Ati bari na barundi
abanye bari ngaha guhera kuri abaye bari ngaha
bangoranirize amashikanwa
koranya amashikanwa
Na wakila batarashira makenga mu ntango z'ukwa gatandatu umwaka uheze ashikiriza ubwizwa nshingiro rishasha president Nkurunziza atangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshirikira umukandida azokwizerwa n'umugambwe we CNDD-FDD asanzwe abereye imboneza y'amaho Eroje wika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda mu camanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cha Kigali ataburanishije mu mizi urubanza umunyarwanda kazi yagirizamwo umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato mucamanza abanza gusuzuma inzitizi z'ababuranira Jian zimusabira gufungurwa by'agateganyo kuko ngo ubuzima bwiwe bumeze nabi mwibohero mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yari muri sentare
Umushinwa bwana Wang Yang Jian ukurikiranyweho cyaha cyo gukoresha umunyarwanda kazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa Umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko n'umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 20 na 25 y'amavuko ku isonga baburanira indishyi muri urubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi n'icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye kubwo ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'uwo muhezo ariko ubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jiani bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura byagati ganyo mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ko ubuzima bwa bwana Jian bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu Buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi y'idegembye bwabwiye urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite ahacumbitse hazi kandi ko iby'urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze n'ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwiye urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa Wang Yang Jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri urubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mezi yarwo bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ibimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko bityo ko bashobora kuba bagemurira Wang Yang Jian baburana uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi maka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byo aregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze ubwunganizi bwa Bwana Wang Yang Jian bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi uregwa bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ubwunganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe Bwana Wang Yang Jian yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyarya nyuma y'izo mpaka mucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa byigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo icyaha umushinwa Wang Yang Jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'ukwezi kwa 2018 hazwi nko mu Kiyovu cy'abakire uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari yimwe muri hoteli zaho mu Kiyovu bamwe bakoreraga babwiye Ijwi rya Amerika ko Jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli hari n'uwatubwiye ko Wang Yang Jian amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere bumvikanye amafaranga Jian amwishyura 25,000 bararyamana ngo bikomeza bityo bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa Jian yasezeranije amafaranga umunyarwanda kazi yayamwimaga hitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba Bwana Wang Yang Jian yafungurwa by'agateganya kabura na yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa bagira ubusabe Ijwi rya Amerika i Kigali
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mu Burundi umugwi w'igihugu Sentebe ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pentecote ry'amahitara 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga gihweje uko ryaharonse n'imigambi yari imaze kuharangurirwa ku nyungu y'abanyagihugu ishengero rya Pentecote rishima ugwaciwe rimenyesha ko rizokunguruza urubanza bibaye ngombwa gushika no kugwego rw'umukuru w'igihugu ibindi kuri inkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
iryo tongo umugwi w'igihugu Sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo waraye ukomoreye umuryango wo muri komine ya Gasogwe riri ahitwa Ibwasare amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo muri zone Bwasare amenyesha ko waritsindiye yitwaye muri Sentebe mu mwaka w'2014 amakuru dokesha abegereye ishengero rya Pentecote Bwasare avuga ko iryo shengero ryagabanye iryo tongo riri ku mahegitari 6 mu mwaka w'1995 bari hawe na buramatari w'intara ya Muyinga yarahari icyo gihe ni mu gihe bene ryo bemeza ko bari nyazwe mu ntambara y'umwaka w'1993 nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bakurikiranye ugo rubanza mu byifuzo byabo bene itongo bashaka ku ishengero rya Pentecote ryo baryakinjuye mu kwezi kumwe gusa nk'uko isoko ryacu ryavyumvise bivugwa na bamwe mu bajyango mu ishengero rya Pentecote siko babibona umwe mu bari serukiye amenyesha ko ishengero ryari rimaze kuharangurira imigambi itari mike y'iterambere rusangi iruhande y'urushengero rwahubatswe ishengero rya Pentecote ryarahubatse amashuri n'ivuriro bifasha cyane abanyagihugu b'i Bwasare uwo murongozi muri iryo shengero ntabona neza icizo nyubakwa zoca zikoreshwa asaba leta guhagarira inyungu z'abanyagihugu Hagataho ishengero yatekanya kunguruza urubanza ikizera n'inzego z'umushikiranganje w'ubutungane n'umukuru w'igihugu mu gihe ahandi byonanirana amakuru yadushikiriye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu nuko bene itongo bazindutse babandanya gushinga uburimbi kugira bacire aho itongo ryabo rica ibyo byahavuye bivyara ayandi matati intandaro ya byose nk'uko isoko ryacu ribimenyesha n'uburimbi bwashinzwe mu rindi tongo ribangikanye n'iryashikirijwe nitongo ry'umwe mu bakozi b'Imana b'iryo shengero avuga ko yari hawe na buramatari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Uwo mukozi w'Imana yaramaze kumanyurira ko imiryango itatu kuri iryo tongo avuga ko ataco rifana n'iryo ryaburanywe muri CNTB.
Tukivuga kuri iyo ngingo y'umugwi w'igihugu CNTB cyo gukomorera itongo ry'ishengero Pentecoti ry'amahektari atandatu umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga, mugenzi wacu Edi Gwema yaganiye n'uwurongoye umugwi CNTB Felicien du Burundi amubaza ibyo bahereye ko ku ngingo bafashe.
Umugwi CNTB urafise itegeko riwugenga, turaba igihe uwo mwenegihugu yatakarije iryo tongo. Umugwi CNTB uraba amatati afitane igisano n'amagume yagiye arashikira igihugu cacu. Rirya tongo rujya mwenegihugu rero yaritakaze mu ntambara igihumbi kimwe n'ijana mirongo na gatanu. Nico cemeje cafashe.
Amakuru atugeraho nuko ishengero ry'abapantekoti ritishimiye icyo cyemezo mwafashe ndetse rikavuga ko rizunguruza urubanza.
Iyo umuburanyi canke washikiwe n'ibyago adashima ingingo yasohotse, arafise uburenganzira bwo kunguruza iyo ngingo. Bajya rero ko batashimye iyo ngingo n'uburenganzira bwabo kunguruza, bazunguruza muri sentare idasanzwe. Hajya rero mu gusentebe twahejeje bobo basigaye kuzunguruza muri sentare idasanzwe ijejwe amatati y'amatongo n'ayandi matongo.
Ariko bavuga ko ayo matongo bayahawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara. Ibyo byo ntago mwabitekerejeho mufata icyo cyemezo?
Ku bwabo babona ko byari byemewe n'amategeko. Ritugenga leta nta ubasha ifise bwo gutanga itongo ry'umwenegihugu, na cyane cyane mu gihe aba yaritakaje ritamuvuyeko. Mu gihe rero leta yatanze itongo ry'umwenegihugu nawe atariho yarivuyemo kubera ibyago by'intara ntambara, urumva tuza kurisubirana. Iryo sengero rizobwira iyo leta yari yarihaye ati rega bwa bundi mwaduhaye itongo ritari rwanyu, nimurabe muduha ahandi.
Mu bibazo mugenda mukemura ibibazo nk'ibi genda muhura nabyo?
Si ni henshi ahubwo isigaye ni hagati ya leta n'irya sengero, cyangwa hagati ya irya sengero na sentare idasanzwe n'ibunguruzi.
President w'u Burundi ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku makuru yerekeye inkino twumvirize Thomas Kamirindi atubwira ku kugena imigwi nserukira igihugu yo muri Afrika yavyifashemwo mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore kiriko kibera mu gihugu c'Ubufaransa, n'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku bakinyi batararenze imyaka 20 kiriko kibera mu gihugu ca Pologne.
Irushanwa rya 8 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore ryatangiye ku wa gatandatu ushize itariki ya 8 y'uku kwezi kwa gatandatu mu Faransa. Ejo bundi ku wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyagiye Thailand bidasubirwaho n'ibitego 13 ku busa. Ni ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi mu bagore ikipe itsinze ibitego byinshi gutya. Hagati aho, kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyimaze gutwara igikombe cy'isi inshuro nyinshi kurusha ibindi bihugu. Yagitsindiye inshuro eshatu mu 1991, 1999 no mu 2015. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikirwa n'Ubudage bwagitsindiye kabiri mu 2023 no mu 2027 ibindi bikombe bibiri byatwawe na Norvège rimwe n'Ubuyapani rimwe uzatwara iki ngiki nawe tumutega maso turebere hamwe noneho imyitwarire y'amakipe atatu Nigeria Afrika y'Epfo na Cameroon ahagarariye Afrika muri iki gikombe cy'isi cy'umunani cy'abagore ejo ku mukino wayo wa kabiri Nigeria yatsinze Korea y'Epfo 2-0 ku mukino wayo wa mbere Nigeria yatsinzwe na Norvège ibitego 3-0 ishigaje umukino umwe muri aya majonjora yo mu itsinda muri iri tsinda rya Nigeria rya mbere A Ubufaransa bwaraye bubonye tike ya 1-8 n'amanota 6-6 mu mikino ibiri Nigeria ni ya 3 n'amanota 3 umukino wa nyuma wa Nigeria uzayihuza n'Ubufaransa ku wa mbere Nigeria inganya amanota na Norvège ariko ifite umwenda w'igitego kimwe naho Norvège ibitse ibitego bibiri amahirwe ya Nigeria rero asigaye ni make naho Korea y'Epfo ifite amanota 0 mu mikino ibiri izakina umukino wa nyuma w'ijonjora mu itsinda na Norvège ku wa mbere ibyo ari byo byose yarangije gusezerera irushanwa kuva itsinzwe inshuro ebyiri ku wa gatandatu mu itsinda rya kabiri B Afrika y'Epfo yatsinzwe na Espagne ibitego 3-1 ku mukino wayo wa kabiri Afrika y'Epfo irahura uyu munsi ku wa kane n'Ubushinwa nabwo bufite amanota 0 iramutse ibutsinze yaba igifite amahirwe nubwo ariko yabari make cyane yo kuzamuka muri 1/8 umukino wa nyuma wa Afrika y'Epfo mu itsinda ryabo B uzayihuza ku wa mbere n'Ubudage Ubudage bwo bwaraye bubonye tike yabwo yo kujya muri 1/8 bumaze gutsinda Espagne 1-0 bufite amanota 6-6 mu mikino ibiri Espagne ni ya kabiri n'amanota 3 mu mikino ibiri ikipe ya gatatu ya Afrika iri muri iki gikombe cy'isi cy'umunani cy'abagore mu Bufaransa ni Cameroon mu itsinda rya 5 E ejo bundi ku wa kabiri Cameroon yatsinzwe na Canada 1-0 ku wa gatandatu Cameroon izahura n'Ubuholandi mu mukino wa kabiri wabo bombi muri iri tsinda Ubuholandi na Canada ni za mbere n'amanota 3 ku mukino rero umwe Canada yo izakina na Nouvelle-Zélande umukino wabo wa kabiri nabo ejo bundi ku wa gatandatu Nouvelle-Zélande nayo ifite amanota 0 muri iri tsinda rero rya 5 E Ijwi rya Amerika ikiganiro cya siporo noneho irushanwa rya 2022 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira ejo bundi ku wa gatandatu muri Pologne umukino wa nyuma uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo amakipe ane yarahagarariye Afrika ni Mali Nigeria Senegal na Afrika y'Epfo mu majonjora mu itsinda rya mbere A Senegal yarangije ari ya mbere n'amanota 7 mu itsinda rya 4 D Nigeria yarangije ari ya 3 n'amanota 4-9 Mali yari mu itsinda rya 5 E irangiza imikino y'amajonjora ari ya 2 n'amanota 4 Afrika y'Epfo mu itsinda rya 6 F yarangije ari ya nyuma n'inota 1-9 bityo rero Afrika y'Epfo yavuye muri gikubita naho Senegal, Nigeria na Mali zizamuka muri 1/8 muri iki 1/8 Senegal yakuyemo Nigeria iyitsinze 2-1 Senegal yaviriyemo muri 1/4 ku itariki ya 8 y'uku kwezi itsinzwe na Korea y'Epfo kuri penalty 6-2 umukino wari warangiye banganya 3-3 Mali yo yaviriyemo muri 1/2 ku itariki ya 7 y'uku kwezi itsinzwe n'Ubutaliyani ibitego 4-2 nguko rero uko byagendekeye amakipe ya Afrika ane yari mu irushanwa rya 2022 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira rero ejo bundi ku wa gatandatu muri Pologne umukino wa nyuma ukaba uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo nshuti zacu ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Ushuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.